Iyi ni radio Ijwi rya Amerika.
Ikibazo si cyo kwicarana nabo.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriweneza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Impunzi ziba mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko zikomeje kubandanya guhura n'ingaruka mbi zo kutaba mu gihugu cyabo.
Ikibazo si cyo kwicarana nabo. Ikibazo ni cyo kurondera ineza y'umugambwe. Ubwa mbere na mbere, ingingo ya 49 niba ntihenda y'amategeko ngenderwa ko y'umugambwe ivuga neza yuko kugira ngo umukuru w'umugambwe akugwe mu banga nuko aba yitavye Imana.
Kandi naho Israeli yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu vya gisirikare b'umugwi Hamas yateguye ibitero vyabaye ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 10. Kandi naho Lionel Messi, umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru, yaratsindiye akandi gashimwe k'umupira w'inzahabu kagira ak'umunani. Aya makuru yose rero n'ayandi twayabateguriye ni mukanya, ntihagire aho muja. Amakuru rero tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Israeli kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu vya gisirikare b'umugwi Hamas yateguye ibitero vyihaye inkumbi vy'uyo mugwi vyabaye mu bumanuko bw'igihugu ku itariki 7 y'uku kwezi kwa 10. Fidel Niyongabo arabandanye inkuru.
Igisirikare cha Israel nibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibishin bet kuri uyu wa kabiri byasohoreye hamwe itangazo rivuga ko Nassim Abu Ajina yishwe mu gitero cha bomb. Iryo tangazo rivuga ko Abu Ajina yari ayoboye umwe mu migwi y'abagwanyi ba Hamas witwa Beit Lahia Battalion. Uyu munsi nyene igisirikare cha Israel chatangaje ko cakoze ibitero mu bice 300 muri Gaza mu masaha 24 narangiye gikoresheje inteko zigwanira mu kirere no ku butaka. Cyamenyesheje ko abo cita bakora iterabwoba batari bake bo mu gwi Hamas bishwe muri ivyo bitero. Ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi wa Hamas ku munsi wa mbere bwatangaje ko abantu barenga 8,300 bishwe mu bitero vy'indege z'ingwano vya Israel. Benshi muri bo akaba ari abafasoni n'abana. Ishirahamwe rijejwe gutabara Save the Children rivuga ko abana barenga 300 bishwe mu ntambara hagati ya Israel na Hamas. Ibitero vya Israel vyabaye amasaha make nyuma yuko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ateye ivyatsa kama makungu yateye kamusaba ko hoba gahengwe mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Netanyahu yatangaje ko kwoba ari gukora ivyo mu gwi Hamas wifuza ko ari ibintu bitazoba kubera iki ari gihe cingwana.
Andi naho Lionel Messi, umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru aturuka mu gihugu ca Argentina, yaratsindiye akandi gashimwe k'umupira w'inzahabu kagira ak'umunani nk'umukinyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka wa 2023. Yakoraniye i Paris mu Bufaransa ejo ku munsi wa mbere. Fidel Nonga baratubwira ibindi.
Lionel Messi yatsindiye ako gashimwe kagira k'umunani inyuma yuko afashije igihugu ciwe ca Argentine gutsindira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru muri Qatar mu mwaka urangiye w'2022. Ibindi bihe yatsindiye ako gashimwe hari mu myaka y'2009, umwaka w'2010, w'2011, w'2012, 2015, 2019 no mu mwaka w'2021. Igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru nico gikombe atari bwatsindire mu buzima bwiwe bw'umukinyi w'umupira w'amaguru. Lionel Messi afite imyaka 36 yarangije mu kibanza ca mbere imbere ya Erling Haaland, umukinyi w'umusatirizi mu mugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere Manchester City wo mu Bwongereza, na Kylian Mbappe bahoze bakinana mu mugwi Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Messi yarashimiye umumenyereza mukuru w'umugwi serukira gihugu wa Argentine abo bakinana muri uwo mugwi n'abakozi bawo kubera batumye atsindira agashimwe k'umukinyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka w'2023. Yavuze ko anezerewe cyane no kuba yatsindiye ako gashimwe. Yatangaje ko ari iteka kuri we atazokwigera yibagira. Yavuze ko gutsindira igikombe c'isi yose aricyo kintu batari bwashike ko. Yahaboneye akaryo ko gushimira abantu bose bafashije gutuma igihugu ciwe ca Argentine gitsindira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka urangiye w'2022.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi rakoze mugenzi wacu Fidel Nyongabo adushikirije muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere tuyahereye muri Kongo impunzi z'abakongomani zahunze ingwano iriko irabera mu gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Kongo bamaze imisi birukanywe mu nkambi ya Nkamira izi mpunzi zivuga ko zifite ibibazo by'inzara naho kuba. Gloria Tuishime atubwira ibindi.
Vango bwo batujyanye hari ako kagari n'ababyeyi basatumenya. Na Kongo ibaye nziza
ni impunzi z'abakongomani zisaga 900 zimaze icyumweru zirukanywe mu nkambi ya Nkamira ziva ko zari zarahunze imirwano yagiye ibera mu duce dutandukanye twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko mu bihe bitandukanye guverinoma y'u Rwanda yagiye itangaza ko abaturage basanzwe mu gihugu bivanga n'impunzi kandi bari basanzwe bafite amarangamuntu y'u Rwanda. Nyuma yo kuzirukana, ubuyobozi bwatangarije ko bwari bwarabwiye izo mpunzi ko bagomba kujya ku mirenge bagiye bafatira indangamuntu hanyuma akaba ariho bazafashirizwa. Aho Ijwi rya Amerika yasuye muri iki gitondo ni mu murenge wa Bigugwe mu karere ka Nyabihu. Abo twaganiriye babwiye Ijwi rya Amerika uko byagenze kugira ngo basange amarangamuntu y'u Rwanda kandi ari abakongomani. Nyirasafari n'umukecuru w'imyaka 60 afite abana 4.
96 noneho banza no kuzoduteza imirimo ya gishwati. Tuje duhunze. Noneho igihe batangiye kwakana gishwati dusubirayo. Kongo dusubirayo kuko byari bisa naho byoroshye. Turagaruka tuza kwifatira amarangamuntu kubwo burwayi rero kadushobora n'ubundi kugira ngo tuyatugira dufata intuza irangamuntu tuyatubona iyo tuvurirwa.
Nyirasafari yongera guterwa agahinda n'uko bijejwe ubufasha na leta nyuma yo kuvanwa mu nkambi nyamara kugeza ubu bakaba ntacyo barabona.
Ngo ubwo batujyanye hariya ku kagari n'ababyeyi basatumenya. Kamanza nihangane turaza tuza hano abantu twaraje nta n'impamba twigeze kuzana kutwerukaga.
Nyamara izi mpunzi ntizihakana yuko zagiye zifata amarangamuntu nk'uko babitubwiye kugira ngo babashe kwivuza ndetse no kugira ngo bibaruze ku butaka bari barahawe na leta. Ariko kugeza ubu ntacyo bafite kibanditseho, ari nayo mpamvu basanga ko bafite amarangamuntu bitahabwa agaciro ngo babe bakirukanwa mu nkambi. Uyu ni Nyirazuba Yvonne, umubyeyi w'abana 5 twasanze yicaye ku murenge wa Bigogwe.
Twaraje turababwira tuti mureke kureba ku marangamuntu y'ababyeyi ahubwo murebe ku marangamuntu yacu. Ikintu kino cyose gikorerwa ku ndangamuntu mutusuzumire ku marangamuntu. Baranze baravuga bati twebwe turabarebera ku miryango indangamuntu yanyu nta kintu kiriho. Ubwo nibwo bavuze ati rero mwebwe muri abanyarwanda ahubwo turabajyana hehe ku mirenge yanyu kuko nayifatiye aho. Ntabwo twemere ko turi abanyarwanda.
Izo mpunzi zisanga ntawe zifiteho kwerekeza kuko batereranywe n'inkambi bagatereranywa n'ubuyobozi bwite bwa leta nyamara babwirwa kujya mu miryango baturutsemo mu Rwanda ariko ntayo.
Barashubwira ngo tugende dushumbike ku bavandimwe bacu. Vuga rero nkange rugero mfite abana 8 nanjye wa 9 nabo nta muntu nacumbika n'abana 8 hake mfite cyo kubaha ubuntu byanyumira.
Ntayo dufite mama wanje. Natwe twavuze hano leta n'umubyeyi ahubwo bitwirukana n'ubutaka bw'u Rwanda buragoye. Nidushaka tube hano nituva mu mwuka bazaduhambe mwana.
Ibibazo by'isuku biri mu by'imbere bibibasiye.
Mbese nubwo twaba tuyafite kugira ngo ubone na n'isabune yo koga gukaraba nta dushe yashira n'imitsi 5 yashira kuko nta kuntu tuba dufite wena ngo we wahaguruka ujye gukora nk'ikintu ubone n'amafaranga yagufasha mu buzima busanzwe nta tuba hano gusa kuko nta handi hantu dusobanukiwe twaje.
Uburwayi buturuka ku kurara hanze buri kwibasira abana bato bari ku mirenge itandukanye izi impunzi zicumbitseho.
Imbeho kutarya umwana yabatariye n'uyu muyaga amazi mabi y'imvura turi kuvoma ukabona imisundwe iri kwinyagambura ubwo ayo mazi wayaha umwana akaba muzima.
Nibura abaturage basaba ko mu gihe bitwa na leta ko ari abanyarwanda bafashwe kubona aho baba kuko nta na kimwe bafite. twagerageje kuvugisha urwego rwa leta haba guverineri w'intara y'Uburengerazuba umuyobozi wa karere ka Nyabihu ndetse n'ubuvugizi bwa guverinoma ariko twagezeho turangiza gutegura inkuru nta gisubizo tubonye icyakora umuryango waharanira uburenganzira bwa muntu Crado usanga niba leta ivuga ko abaturage atari impunzi bakaba bafite amarangamuntu y'u Rwanda bagakwiye gufashwa kubona uko babaho mu Rwanda shyaka Evariste n'umuhuzabikorwa w'umuryango Crado
Itangamuntu z'abanyarwanda byumvikane ko ari abanyarwanda niba bafite itangamuntu babonye mu buryo bwemewe n'amategeko ubwo byumvikane ko ari abanyarwanda resipiye kubafasha bagatura nk'uko abandi bantu batishoboye batuzwa noneho bo by'umwihariko bagasigaho umwihariko kuko ari nk'abantu baje bameze nk'abahungu baje bahunze cyangwa nubwo nabyita wenda kubo kuri side imwe bo ni uguhunguka kuko bagarutse iwabo ubwo irangamuntu baba batarazibonye mu buryo bwemewe n'amategeko nyine ubwo bagafatwa nyine nk'impunzi zahunze bakabafasha nk'uko bari gufasha izindi mpunzi rero ubwo burenganzira barabufite bwo kuba bagira ibyo babona nk'abantu baje bafite ibibazo bahungutse bagafashwa kubona aho gutura
yabasabiye aho kuba mu gihe leta itarabona aho kubacumbikira impunzi z'abakongomani zirukanwe mu gihe leta y'u Rwanda iheruka gutangaza ko inkunga yatangwaga n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi ugabanyije inkunga wahaga impunzi ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda ikomeza kwemeza ko itazahwema kwakira no gufasha impunzi by'umwihariko ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika mu karere ka Nyabihu
Radio ya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda Ishirahamwe ry'urwaruka rimaze gukura abana bashika ku 400 mu ibarabara rikabasubiza mu mashure rikanafasha abavyeyi babo kuronka uburyo bwo kwisumamwo rivuga ko urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo vyo mu kibano iryo shirahamwe sirindi ni GSBM nanje nobaho mu Burundi Hugues Hardy Ruremesha umuyobozi waryo yavuganye nanje mu kanya gaheze mu kiganiro muri Isanga atangura tubwira ingene yatangura ishirahamwe hamwe na n'urugendo arimo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ndino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda muri uwo mwaka nyene icanzanye kwa kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri ryandwi yahariwe Nations Unies Assemblée générale haramashira hamwe atandukanye afise ibyo sangwe rikarakora muri inosi aba yateguye ihuriro kaminuza muri kijya kirungu cindwi rero ndumwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama inyuma yaho kuko dusangwe dufise abadushigikira banadufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino naho usakaje ko kwitabira ico ni tono kwita opportunity collaboration ni ihuriro ry'abanyamitahe ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashira hamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu aho twari turi muri Republique Dominicaine rero
muri Amerika y'Epfo
muri Amerika y'Epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akajyo keza rero ko kuronka ubutumire bwo kuza kuvuga idonido y'ibyo turi ko turakora nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumbyo turi ko turakora badushikire uretse no gushigikirwa nigire no kubandi menye ngabandi ngene babikora mbega Amerika haba mu mici itandukanye yashitse kwiterambere gute nubwo aheruhara ugwaruka bwo muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo
nivyo koko akanyoni katagurutse nikamenye ubwetse
yego nkuko umugani w'ikirundi bivuga koko
yego none igwe tu muri make tusubira inyuma gato tukumva mu byo twavuze mu ntango yuko mumaze gufasha abana bashaka ku 400 abantu bakibaza bati none nk'umujeune nkawe wabitanguye gute kumbure abari ko barakumba bavuga ati je ntacu mfise nkora ntacu mfise mfasha yohera he we waheriye hehe byagenze gute
burya ikintu cyose kugira kigire ishingiro kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu kwari nuko yakuze nkiri muto abavyeyi no bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'abavyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe twa navukiye mu kibitoki cha Rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye kibitoki cha Bujumbura kibitoki intara byatumye ntandukana n'abavyeyi uko gutandukana n'abavyeyi ntari niteze kwa dushikiye giturumbuka kwatumye numva ugutandukana kutampaye ibyizigiro muri je nta numvumenga ubuzima bumpezeko naromuherereza ico gihe bituma numvumenga ntahuye kumenga ndatawe amagogwa nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mwibarabara na kenshi nakunda kubwira abavyeyi banje nti jewe numva nkeneye kuja kwibera mwibarabara bakamatsi ni gihe gitumye ushora ushifuza kuja kuba mwibarabara n'ambwira nti je nshaka kuza gutora amahera hama ndayazane muyasumishe ko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure n'ukunanirwa kwabo kumbure byabana ni kuturera ni amagogwa ni ngorane bahuye nazo kuko narabuni gihe bikunda twabana nabo ngene badufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kuba ubuzima butoroshe ngo kubakuriye ababyeyi cyane nibwira rero nti nibaza ko inzira nziza yo kujya mu ibarabara kurondera amahera ama nkayazana bakayasumisha kumbura ibyarabananiye ariko ngira amahigwe kubera kuba hafi y'ababyeyi kuba hafi y'umuryango ico ciyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kuja kwishura ariko kangumamwe kuko ishira hamwe narishinze mpejije secondaire amashuri yisumbuye
uyu rero ni Ig Ardil Remesha kigandiro kirekire cacu twakoze murashaka kukironka kuri site yacu internet ni wezitatu@kaburungu radio yacu voa@kaburungu.com Handi naho ubushomeri mu gwaruka gwararangije amashure ya kaminuza canke rutayarangije ni kibazo cingora bahizi yamara bamwe mu bahejeje kaminuza basigaye bahitamwo kwikorera utwabo mu bikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaraganiriye na Lionel Ndayizeye umwe mu gwaruka yaramaze imyaka irenga 5 arangije kaminuza mu Burundi ariko ataronka akazi gashemeye aherutse kwitangurira umugambi nk'umugwiza tunga mu kiganiro yagiranye nawe aratubwira bimwe mu bintu yatahuye hamwe n'ivyo yategerezwa gukora kugira gukora kugira ubwenge yarahuye muri kaminuza Université Lumière bube ingira kamaro tubatega matwe
ko umuntu abivuga nko umuntu abikora muri ya nimo bako n'ikibazo gihanze muvuga ishi kubera mu bihugu ibyo aribyo byose kukoronka akazi biba bigoye rero hari ibyo kugerageza guhimiriza ugwaruka bavuga ngo tukihangira imirimo nubwo biba bigoye mugabo ukiva mu ishuri kubera utabuze itera ingene imeze urakoresha uburyo ubwo aribwo bwose umuntu akoresha bwo kudepoza wumvise akazi ahantu ahantu hace nihariya ukadepoza mugabo rero uko ibyahindutse ntibyamabyereye uyicankuriya kubera hari igihe umuntu buriya umuntu avuye ku ishuri hariho ibintu byinshi asabwa kugira ashobore kugira agire icyo bita no kwita integration professionnelle iyo rero iyo integration professionnelle uno munsi hariho amashyirahamwe amwe amwe abikora kugira ashobore gufasha abandi abanyeshuri yaguye mu za kaminuza bashobore kubafasha kuko baba badafise byinshi bashobora kubafasha juste kugira bashobore kugira iyo integration professionnelle rero kuko ukuntu ubona ubuzi bwabuze ngahaca reka mfatire ku gihugu cy'u Burundi aha tuba tuzi ubuzi bwarabuze umuntu ashobora iyo entrepreneuria nyine juste kuba ashobora kwiteza imbere ntibyaba byoroshe ahura n'ibintu byinshi ahura n'amastake menshi kugira iyo entrepreneuria ikunde kuko cyane cyane mu Burundi ego novuga yuko utari kuraba ukwiye ko lezo opportunity zitahari mugabo zirahari mugabo nuko abantu benshi nabo baba batwitangiye imbere atapfuri baba bafite kugashaka kukubwira ati mbega wewe kugira ushure gushika aha hantu ugeze ko mbona wewe byakunze byagenze gute urakoresha terme akubwira ngo no gukora cyane mugabo ntashobora kukubwira icyo wategereza gukora
Lionel muravuze ego irakunda muravuze obstacle intambamye mwahuye nazo murasha kuziducira ku mayange
ego intambamye tugira nazo ngaha icambere na mbere nuko togo guaro kamini tuwebge ha kuri dufise ero buri ya ikimcho chukese wakora kitarimu kuri utusanga binu vyose itariko biragenda nta cyizere badufise ko abateje imbere bashitse kure nta cyizere badufise ko amabanki nta cyizere cyo kimwe n'iburayi wanyu za Amerika iwanyu za Amerika iwanyu ibyo twumva nta Jones ndashikaye mu byo twumva turumva yuko hariho kubera leta ifise uko ngene ibishyira abanyagihugu kagira ati abanyagihugu dufise naba ukidekarasa uko kavuga ati nakayidekarashije muri kino muri no ville muri no eta bakakumenya tuzo ngaha mu Burundi cyo muzikindi butumbura nka cyo muri muyinga nta muntu numva amenya ko ndi muyinga rero nacyo bituma ucusanga amabanki nta cyizere afite hari ubu buhemu rutwara turafite ibintu dukoresha by'amafo papier kugira dushobore kuronka amafaranga mu mabanki ugasanga amabanki arabidekuve mu nyuma ugasanga bataye mu mpimba ufite imanda zikaba arizo nyinshi zizana mu masentare rero novuga yuko icyambere na mbere tuvuga urwaruka muri twebwe tugomba gutunga n'ingoga na n'ingoga tuyakoze tukagomba kwakira n'ingoga ugasanga rero niyo obstacle ituma yononera na wa muntu afite umugambi ugasanga nk'uko aba finance ugasanga n'ubwo umuntu afite umutima wo kuwufinanse kuko agati mbega buri muntu hamwe no finance umugambi wiwe amafaranga tuyakoresha ugasanga turabuze naho dukura twebwe itara ry'umuntu ashobora kutumurikira ati buriya ingo jewe nshobora gukoreka kuko aha mu Burundi ahari gusa nka mbembe n'abaturuta bateye imbere nabo nyene bakora amanyanga bakora ibintu bitameze neza bigatuma tura naho dushobora kurahura kubera natwe dushobora gushika ku rugero tuba tugomba kwitonda gushikako.
Hari n'ikindi kibazo muvuga ko gutegura umugambi ukawutegura neza ukawandika neza bishobora gufasha nk'amabanki kuguha ingurane murasha kutubwira ukuntu
mwabigo umugambi cyambere na mbere mvuga yuko reka abaye kuvuga umugambi kuko imigambi abayifite ni benshi abayitegura ikanka ni benshi reka manze mvuge kuri personalite y'umuntu eske wowe ugomba gutegura umugambi ukawutwara muri banki kanaka ukawutwara mu ishyirahamwe kanaka ryo guhereza ubufasha shitegurashe gufinansa ni giki waberetse ni giki wababwiye kugira ashobore kutwemera yuko wowe ashobora kugufinansa icyo kintu mvuga nuko tukibaziza amafaranga nubwo tugomba gushyira imigambi nubwo tugomba kudafinansa imigambi yacu turi bande personalite y'iwacu ubuntu bwacu n'ubwahe bwo gufinansa miliyoni ijana ubuntu bwacu n'ubwahe bwo gufinansa 50 million nicyo kintu cya mbere na mbere twagomba kugira he reka tumanze twiyereke ubuntu twe dufite rero buriya twebwe natwe kandi imigambi myinshi uhora wumva ibiganiro nyakubahwa umukuru w'igihugu ahora akoresha akavuga ati bafite imigambi n'iyi mugabo ugasanga aya mafaranga ahantu ariko araja ntihariko haraboneka hariho amafaranga aratanzwe mugabo niberekanye ko mbere yakoze
reka ijambo Professor Lionel Remesha umuhinga cyane cyane mu byerekeye ubutunzi no kugwizitunga entrepreneuria arafise yumvirije zimwe mu ntambamyi mwagize mu gutanguza ibikorwa byanyu eka no mu kuronka akazi n'ibintu bamenyereye yamayabonye ahantu hose. Professor Lionel Remesha, ikintu mwubwira nka Lionel ndayizeye muri iki gihe mwumvise ibyamushikiye ni nk'ibi?
Ego icyo kibazo ni cyiza cyane. Kumwene ibintu bimeze cyane cyane ibi akazi kataboneka ari kenshi si mu Burundi gusa, mu bihugu byinshi iyo ntambamyi yarahabaye iriko irahaba, ariko cyane cyane duhereye nko ku rwego rwa Afurika. Ku rwego rwa Afurika igitigiri cy'abanyagihugu caraduze cyane, kandi kizo no muri kazoza urabona ko kizoduga gusumbye igitigiri cy'abanyagihugu. No kuvuga yuko cyane cyane urunganwe ni igitibiri cha curunganwe ni runini cyane kandi ruguma guyongera cyane rwose ku buryo ubuzi buhari mu bihugu byinshi ntibukwiye. Icyo gituma ubu bahimiriza abantu barondera akazi cyangwa biyungunganya ukungene nabo bashobora kugira imigambi yabo yo kudandaza nabo bagatanga akazi. Urumva no guhindura ukungene abantu biyumvira, kuko kera umuntu yarahize amashuri hanyuma akaja kurondera akazi ari muri leta ari muri prive, ariko ubu ariho rero no guhimiriza ko akazi si kenshi cyane, ariko no guhimiriza abantu kugerageza kwiyoorganiza agatangura kugira akazi. Ariyo
nk'imigambi nk'ibintu rero byo babisabwa kugira ngo umuntu atanguze umugambi n'ibintu uvuye nko mu ishuri muri kaminuza utabuzi ibintu umuntu yo kwisunga kugira ngo atanguze ibikorwa vyiwe kugwiza itunga cyane kwikorera byo bankibihe Professeur Lionel Lemesha.
Egome, icyo ni cyo cyiza kuko n'inyigisho zitangwa mu mashuri nizaba zitarahinduka zirakwiye guhinduka agatangura kuza barigisha abanyeshuri n'ukungene bashobora kwiyunganya mu gihe ariho nk'abashaka kurondera akazi ariko ariho n'abashaka kwikorera utwabo. Ukwikorera akazi k'umuntu nuko umuntu araraba ikintu akunda, hari igihe ushobora no kudandaza ikintu kizi. Hariho nk'umuntu ashobora kuba yarize iby'ubudandaji cyangwa yarize ibindi, ariko ugasanga hariho nk'umwuga afisemo ingabirano. Hariho nk'abantu bafise ingabirano mu bintu tuvuge nko kubaza, bafise ingabirano mu bintu byo gufotora, kugira amavideo, ibintu by'indimo, ibintu izindi ngabirano ushobora gusanga atanaronse no mu ishuri. Icyo kintu rero cyiza ni uko izo ngabirano urazikorera ko ubonye yuko ariho ikintu ubona ko ushobora kugurusha abandi, ugashobora kukigurisha. Aho rero nicyo ushukorera ko ugatangura kugira ukubaka umugambi wawe nka business model, ukavuga ukuje niko mbona ikintu nshobora gutanga icyo nshobora kunyinjiriza, none uno dandaza ko arihe nobasanga he, cyangwa abo dushobora kuja hamwe tukagira uyu mugambi ni bande nobakura he. Aho rero niko umuntu atangura kwitegura, kuko nk'ibyo yavuze byo kuja mu mabanki hari igihe bigora ugiye uri wenyine, ariko mugiye muri benshi mwagiye hamwe mwageze ishirahamwe biroroherera amabanki guha amafaranga ishirahamwe kuruta umuntu umwumwe yagiye adafise icagwatiriza.
Ivyiyumviro vyiza, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Nkwijwi ry'Amerika. Ijambo Elize Mbonigaba, muraho.
Amahoro cyane.
Muraho, murakomeye.
Turawe.
Muri hehe?
Ndi mu Burundi, ahantu bita Buhigi Karusi.
Ni vyiza cane gose. Reka rero mutuge ku ijambo, ikibazo canke icyumviro. Turi kumwe na abatumire babiri
mu bisanzwe.
Yego.
Ndabaza uwo muhinga.
Yego.
Professor.
Yego.
Iyo umuntu afise ubumenyi, si ngombwa ngo ubumenyi bwiwe bubereye, kuko hariho ibisabwa kugira ubumenyi bwiwe buje mu ngiro. Urashe kuba nk'akarori numvise yafatiye ku byo kudandaza, urashe kuba ufise ubumenyi bwo kudandaza ariko ukabura umutahe. Nubwo mwoja muri y'amakoperative, banki ntishobora kubagura atangwa ati mutanje. Rero mw'ico gihe bica bigorana ku kubera bya ngwati atabwo mushobora kuronka.
Sinzaho icyo dufashe. Ego me, icyo kibazo turagiha Professeur Lionel Lemesha, ariko reka na Lionel ndayize atangura tubwire ingene vyamugendeye ikibazo cy'umutahe kugira uwo nk'umutahe.
Ikindi kiganiro rero iki gice cy'icyo kiganiro mushaka kuronka kuri site ya internet, mwari muri kumwe na Henry Tangisha, kamurakoze mwese.